Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiremwa mahoro nshuti z'ijwi rya Amerika, tubahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mulongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirataka ubukene bukabije.
Emwe nta mahema dufise yaratobaguritse, amazi aratubvira, imvura igwa mu nzu, nta misegetera dufise imibigo miturya, amasafuriya yaraheze. Emwe mana, ubu turahangayitse, turyama hasi, birago byaraduhereye ko turara turakumbagara hasi, nta kintu na kimwe dufise.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zicumbitse mu nkambi ya Mulongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho muri Tanzania, imiryango iharanira ubwisanzure bw'abanyamakuru n'itangazamakuru irarega leta guhutaza abanenga imikorere ya Perezida John Pombe Magufuli mu gihe icyo gihugu kitegura amatora ku munsi w'ejo. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya duhereye kuyo hirya no hino ku isi. Mbere yuko tubagezaho amakuru iwanyu mu ntara, reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana atugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey. Raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yerekana ko amamiliyoni y'amamodokari yakoreshejwe arungikwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, cyane cyane muri Afurika yo munsi ya Sahara, afise ingaruka mbi ku magara y'abantu hamwe n'ibidukikije. Programa ya ONU ijejwe ibidukikije ivuga ko imodokari amamiliyoni 14 zakoreshejwe zarungitswe mu bindi bihugu ku isi hagati y'imyaka ya 2015 na 2018. Izishika 80% kwijana zirungikwa mu bihugu bitishoboye, aho zirenga icya kabiri cyazo zirungikwa muri Afurika. Iyo raporo ivuga ko amamiliyoni y'imodokari zakoze ziva mu Buraya, Amerika no mu Buyapani zirungikwa mu bihugu bikiri mu iterambere, zifasha mu konona ikirere hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko hafi imiliyoni 7 z'abantu bapfa bakiri bato kubera guhema impemu mbi ziva kuri izo modokari. Leta ya Perezida Donald Trump ejo kuwa mbere yarafatiye Irani ibihano bishasha mu gisata cy'ibitoro, aho yahowe kugurisha muri Siria na Venezuela ibitoro birenze umurengera. Ibi ni mu ntumbero yo kugerageza kunaniza Joe Biden ahiganwa na Trump mu kuzibira inzira zose yogerageza kuzocamo kugira atezure ibihano byose Amerika yafatiye Irani mu gihe yotsinda amatora yo mu ndwiza. Leta ya Trump kuva mu 2018 imaze gufata ibihano bitari bike kandi bya ruhasha kuri Irani bigamije guhagarika ibitoro Irani ishora mu mahanga no kuzibira inzira zose ico gihugu coronkamwo amafaranga. Muri ibi bihano bishasha, Leta ya Amerika yatumbereje ibyo bihano ku makompanyi 3 akorera mu gisata cy'ibitoro ya Irani. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yavuze ko ibi bihano ari kugabisha abandi bake bagisigaye bagurira ibitoro muri Irani. Yavuze ko ari intambuko ikomeye yo kugabanya ububasha bwa Irani bwo gutera ubwoba ibihugu bibanyi hamwe no guhungabanya akarere ko mu buseruko bwo hagati. Umushikiranganji wa Irani w'ibitoro Bijan Zangane yavuze ko gufata ibyo bihano yerekana ukunanirwa kwa Amerika muri politiki yayo yo gushaka kuzingamika igisata cyayo cy'ibitoro. Nayo umushikiranganji wa Irani nyene ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif nawe yavuze ko Amerika igwaye ingwara yo gufata ibihano ko ari akageso. Amashirahamwe akurikirana ingene agateka ka muntu kubahirizwa mu ntambara avuga ko igitero cy'indege ku kambi abarobere bakoreramwo imyerekano mu buraruko bushyira uburengero bwa Siriya cyica abarwanyi bashyigikiwe na Turukiya barenga 50 hamwe n'abashika 90 bakomeretse. ishirahamwe rikurikirana ivyagateka ka muntu mu ntambara muri Siria rifise icicaro gikuru mu Bwongereza rivuga ko abafuye ari 78 mu gihe umuvugizi w'abatavuga rumwe na leta ya Siria we avuga ko abafuye bababa 50. Iryo shirahamwe cyo kimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Siria bavuga ko ico gitero cyakozwe n'Uburusiya soma mbike na leta ya Siria. Naji Al Mustafa umuvugizi wabo barwanyi bo muri Siria bashikikiwe na Turukiya yavuze ko bazokwihora kuri ico gitero. Yavuze kandi ko ico gitero ari icyaha gikomeye cyo mu ntambara cyakozwe n'Uburusiya kandi ko bazokwihorera ku birindiro bya leta ya Siria hamwe n'Uburusiya. Leta z'Ubumwe za Amerika yaremeje urupfu rw'umutegetsi akomeye wa Al Qaeda muri Afghanistani. Umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rimenyekana yaremeje urupfu rwa Abu Muhsin al-Masri avuga ko abasirikare ba Amerika bafashije Afghanistani muri ico gitero cyabereye mu ntara ya Ghazni. Ku muhingamo w'ejo ku wa mbere Perezidansi ya Amerika yarashimye ico gitero yise ko cyagenze neza. Igisirikare cya Afghanistani cyatangaje ubwa mbere urupfu rwa al-Masri ku munsi wa gatandatu. Icyo gisirikare cyavuze ko al-Masri yari afitaniye imigenderanire iri hafi n'umutegetsi wa al-Qaeda Ayman al-Zawahiri kandi yaba muri Afghanistani akingiwe n'abatalibani.
Urakoze Aloyse Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mbibutse ko iyi mukomeje kumva rera dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Noneho iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara y'umunsi tuhere muri Tanzania aho abanyatanzania bazatora umukuru w'igihugu cyabo ejo kuwa gatatu. Imiryango iharanira ubwisanzure bw'abanyamakuru n'itangazamakuru irarega guverinoma ya Tanzania guhutaza abanenga imikorere ya Perezida John Pombe Magufuli mu bihe by'aya matora. Nko muri uyu mwaka wonyine gusa yafunze ibitangazamakuru bitandukanye nk'uko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Charles Kombe uri Dar es Salaam abitubwira mu nkuru ye. Inkuru yasemuwe kandi turagezwaho na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza uri Nairobi muri Kenya.
Tanzania itegurira amatora ya perezida ya kuri wa gatatu. Imigwi y'abanyamakuru ivuga ko inyamakuru bitavuga izo leta yifuza yibasiwe n'isekeza ry'iterabwoba. Ikigo cy'itangazamakuru mu manuka muri Tanzania MISA kivuga ko muri iyi minsi iganisha ku itora cyabonye amabi menshi igipolisi ikorera abanyamakuru ku rubuga. Umukuru wa MISA Salome Kitomari amenyesha ko urwo rwego rwagerageje gukorana n'igipolisi kugira cyitondere ko amenyesha amakuru bakingirwa. Amenyesha ko habaye abanyamakuru baterwa canke ibasirwa mu gihe bari mu kazi kabo kandi ko byatumye bakorana bakanitura babijejwe kugira ngo igipolisi gisuzume neza mu gihe hari ibikorwa zanye politike ku buryo abanyamakuru bagira umutekano. Niko Kitomari avuga kanahanura ivyagije ivyo kubuza abanyamakuru ivyo bashikiriza byaduze muri kino gihe kimije amatora bikiyongera ku murindi ukwimenyekanisha kw'abategetsi mu gucerekesha ibinyamakuru bivuga bishikirizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Tevyo ku buhinga bwa none kwanza yatakaje uruhusha gukora inyuma yo gutangaza ijambo rya Tundurisu umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abategetsi bavuze ko ari binyoma. Umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko mu gace ka Tanganyika Rugemana Zanshara asigura yuko ingingo 118 y'ibwirizwa nshingiro rya Tanzania iha uburenganzira abantu bwo gushaka makuru no kuyatohoza kugeza aho yashyikiriza abanyagihugu atambogamizi n'imwe irimwo. Gusa amenyesha ko abanyagihugu basangizanya amakuru atohojwe mazima. Khalifa, umunyamakuru yigenga akora ku matohoza, yavuze ko yatakaje akazi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka akora mu gisata c'icongereza mu gihugu mu kinyamakuru citwa Citizen. Yirukanywe nyuma yo kwandika ku rubuga rwa Twitter ko batavuganwa n'ubutegetsi bwategerejwe kuja mu mabarabara basaba ibwirizwa nshingiro rishasha aho kurindira gutorwa. Amenyesha yuko kwisuzuma wabaye umuderi mu banyamakuru ba Tanzania. Ubwoba bwo kwimwa ikarata y'umunyamakuru mu gihuri mushasha canke yarangije ikiringo, ubwoba bwo gushimutwa, ukwagirizwa inyonyezwa y'amafaranga, ibindi bitandukanye, ibi byose ni bituma impamvu zituma umunyamakuru muri Tanzania yiyumvira kabiri imbere yo gukora inkuru iyari yo yose. Ni kwavuga
abategetsi ba Tanzania bari yamije izagirije ivuga ku itangazamakuru bwagabanijwe, bavuga ku nyamakuru byose bishobora gukora ukuri kwamye mu gihe byubahirije amategeko. Ikiganiro cy'umuryango w'abanyamakuru batagira imbibi ya Reporters Sans Frontières cyo mu mwaka w'2020 cyerekana ko Tanzania iza mu kibanza kijyana na 2024 ibihugu bijyana na 2008 wakozemo amatohoza ku byerekeye iyubahirizwa ry'itangazamakuru mu karere. Jamhuri ya Demokarasi ya Kongo iri mu kibanza na 50 ikaba yungutse ibanza bine byose ugereranije n'umwaka uheze. U Rwanda rwagumanye ikibanza kijyana na 55. Tanzania nayo yatakaje ibibanza 6 byose bizaba ijana na 24. Kenya igira ijana na 3 ikaba yatakaje ibibanza 3. Uganda ntibwakakaje mu kibanza kijyana na 25. Mu gihe Sudani y'amajyepfo yabaye ijana na 38 yunguka inota rimwe. Burundi buza mu kibanza kijyana na 6. Kuri ibyo bihugu ijana na 8 Reporters Sans Frontières yakoze ko amatohoza yongeye wika neza y'Amerika.
Tuve muri Tanzania tugaruke mu Rwanda, aho virusi ya corona yatangiye kugera mu nkambi z'impunzi. Ibangamiwe cyane ni inkambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'u Rwanda, ahamaze kuboneka abarwayi barenga 80 mu byumweru bibiri. Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda yabwiye ijwi ry'Amerika ko hafashwe ingingo zikomeye zo kwirinda iyo ndwara no kugira ngo hatandura abantu benshi mu nkambi. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira.
Ikiza cy'umugera wa corona kirabangamiye ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe. Ikigo RBC kijejwe amagara y'abantu mu matangazo yerekana banduye n'abakize kivuga ko amaze kubonekayo abantu barenga 80 bagwaye uwo mugera wa corona mu ndwi zibiri ziheze. Iyi ni nkambi ivugwamo umugera wa COVID-19 ni ya Kiziba iri mu karere ka Karongi. Icyo kigo RBC kivuga ko aho hamaze kubonekayo abagwaye 14 mu minsi 10 iheze. Imahama nka bose bapimwe mu Barundi baba bifuza guhunguka nk'uko ujejwe kambi ya Mahama abivuga. Andre vuga neza aserukira ubushikiranganji bwo gukinga ibiza ari nabwo bwitaho amakambi impunzi ari mu gihugu.
Muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha tugipima COVID-19 ngira ngo buheruka twari twabonye abarwayi 7 ariko haza kuza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na RBC aribo bariya 26 muheruka kubona. Abo bantu bose rero barwariye mu rugo kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu wasanzemo COVID aguma mu rugo, ngira ngo hari n'abarenga 18 bo banakize banatashye muri convoy ishize Burundi.
Nta makenga mufise ko bashobora kwanduza abandi muri community babana?
Oya, ntabwo babanduza kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe. Ujya mu rugo iwawe tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo n'uwo muryango bagasaba kuguma mu rugo. Hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi kuko uwo muntu buri munsi asurwa n'umuganga. Hanyuma iyo hashize iminsi 7 turongera tukamupima twasanga yarakize agakomorerwa noneho akaba yakwemererwa kuva mu rugo, ariko akenshi duhita tubyutse dosiye yo gutaha akitahira.
Ubu impunzi ziri mu bwoba bwinshi nk'uko bamwe mu Barundi bariyo babibwiye Ijwi ry'Amerika. Ubu n'umwe muri bo
utera ubwoba kuko birateye ubwoba kubera nyine nk'uko nyine n'ahandi bumvise COVID yashitse ahantu bitera ubwoba abantu. Ariko abantu impunzi nyinshi zivuyemo turi mu kwijajara kwinshi none ko muvuma hagati mu nkamba ari kwa kundi nyine kwa tubona turi benshi nshya bugeza ahubwo nk'ubare abari muri kantene.
Icyo bikoze umukuru w'ikambi yemeza ko hafashwe ingingo ruhasha zo kwirinda ico kiza cha COVID-19.
Ubungubu inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda COVID, ni ukuvuga ngo haba mu isoko, nukua ngaho uragabanu wenshi wagomba kuwa wache bishoka kandi ibyo bintu bikagenzurwa kuko dufite abakorera bushake dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga ku bijyanye na COVID iba igenda kuri karitsiye muzigize nkambi yibutsa abantu ko dufite COVID. Ikindi abantu bose bambaye udupfukamunwa bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba ahatangwa serivisi hose umuntu yinjiye apima umuriro kandi akanakaraba ndetse no ku masoko yinjiye mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba kandi n'abacuruzi bacururizamo niba kigeranije n'abari bahari hanyuma nta kabari gakora nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akanduza abandi nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi nta mpamvu igaragara itumye umuntu asohoka kuko inkambi muri lockdown.
Gusa izo ngamba zafashwe impunzi zivuga ko zidahagije bagatinya ko icyo kiza gishobora kurandagata mu ikambi rimwe abantu barenga 159 babana begeranye
bamutoye corona n'ukuntu batubwiye yandukira bagabaye bamujyana ahandi hantu nko kumukurikirana ariko bamusubiza muri community babibanduza n'abandi ariko bakaguma bari mu masoko bakahurira n'abandi ku mabombo no guki ibikorwa byose nyamara rero abantu bashobora kutwanduza babanje barabatwara ahandi hantu.
Ukudasohoka inkambi ya Mahama byaratanguye kugira ingaruka mbi ku buzima bwa misi yose kuko impunzi zivuga ko ibiciro by'ibiribwa byaduze ku isoko.
Ibiciro byaraduze kiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'150 180 n'umuceri nawugeze ku 1000 kiro hagati y'190 n'1000. Imbere ko koroni tera ibitoki ntivyagurwa ku kiro mu mwikambi. Ibiraya byaragurwa 200 180. Ariko urumva uko bigeze hagati y'200 n'150 n'150 n'300 bitewe n'ubwoko bw'ibirayi ukubona ari byiza. Ego ibijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'200 w'400.
Abajejwe ayo makambi y'impunzi ku munsi barahumuriza nyabuna bagasaba impunzi kwirinda uko bashoboye kose uwo mugera wa corona uwiketse ko yoba yaranduye nawe agahamagarirwa kuja kwa muganga bidatevye. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali. Kubwijwe rya Amerika
tujye muri Republika Demokarasiya ya Kongo aho impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu zivuga ko zugarijwe n'ibibazo by'ubukene bw'ibikoresho by'ibanze bikenerwa mu buzima zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kuzigoboka. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu mpunzi z'abarundi baraho i Mulongwe bamutekerereza ibibazo byabo uko biteye.
Nukuri twebwe ngaha mu site ya Murongo impunzi z'abarundi turakenye ibintu byinshi cyane nko uhereye kuva igihe twashikiye ngaha mu 2014. Nukuri ni ibintu biteye isoni kusanga umuntu nk'utayimwe bamuhereza akarago kamwe n'akareta n'isafuriya none akarago akarago nawe ukazi kajya kaba isilamu nawe urakabona kamwe basarira bari gusara imyaka itatu ko bakagihari bwaraheze nk'uhatwe impunzi. Nukuri tujyama hasi amabashi yaratobaguritse baduhaye turatanga tukavuga amabashi kwaduhereye ko ntibaraduha n'ikintu nake. No kuvuga ubu rero turahangayitse cyane amasafuriya yaramaze gutobagurika n'uruhagarara mu nzu n'abana ho ofisi n'abana ho n'ikindi n'irundi rwego usanga umwana ari kare yo mami marimbuye mu jisho ugasanga twahangayitse rwose. Iyo hageze guteka umuntu araraba ukuntu nyine ahengekerereza hari giro zirashira amazi mu isafuriya acavira muntu zenyi muziko ugacana ona ko ducana no kubyo bizuko kiviriye kamazi kica gicika icyondo hanyuma umuntu agacagenda kahibibabi by'imibuto imibuto y'ibijumba agatsirita munsi agatsirita aho ni kumwe umwanya uri kuragenda n'abana baba bashonje.
Twebyo dukenye ni byinshi nk'umugabo nzite ngaha muri asere maze nk'imyaka 4 ingorane fise nk'isafu nkaje detaye 8 muze tayi munani sangafise ndo bimwe mu myaka 4 isane naronse ni isafuriya ni karatimwe iyi sa tugeze ko nishize ngo tujahe ngo tubahe ngo tumere gute ubinzi wanje uje kwiraba watangara ni nyitutu nk'ikintu bavomera mu imirimo twasabira abagira neza nimba batwumva nimba aseri twumva cyangwa ari watuzanye ngaha izi tukarukire cyangwa badukure ngaha nimba kongo yatunaniwe badushande hano kuko vuba vuba muzobona n'ibindi bintu bihinduka biratangaje ko uno mugabo n'umugore n'abana baba hamwe bagazingishashe biguriye mu isoko kubera imvura ntibanyagira cyangwa impuzo abandi zijobe kwikwiyomba twere turasaba kuduti ingwara dufite ntuzi amategeko atugenga rero nimba asere yaje kudutanga nibivuge nimba nagishoye kutugarukira bagira neza nibaje batugarukire kugira tubeho neza
ibirago byaraduhereye ko ubureta bwaraheze
emwe nta mahema dufise yaratobaguritse amazi aratubvira imvura igwa mu nzu nta misegetera dufise imibigo miturya amasafuriya yaraheze emwe mana ubu turahangayitse tujyama hasi birago byaraduhereye ko turara turakumbagara hasi nta kintu na kimwe dufise mba tugira imbeho yo hasi aho tujyamye hasi tukagira n'imbeho nyene yuko tutifuka akamo twobatera nuko bodufasha bakaraba n'ukuri bakadufasha ibintu byo kuryama ko nivyo kwifuka nivyo gutekamo nivyo gusakara tukareba yuko tworeka kuguma tuvi
turakenye ikintu cyitwa cambere cambere nibirago byo kuryama ko byaraheze turakenye amasafuriya amasafuriya baduhaye nibigwangwara byaramaze no gutobagurika nuko turabuze n'ikintu dushobora gutekamo naho tworonko twoteka navyo tworonko cyo dutekamo ibirago byaraheze amahema yaraheze inzu zabomaguritse turabura naho turara nukuri asere ko ari nigira yikubita gashi imyaka ine iraheze amasafuriya twayarose imyaka ine iraheze ubundi turafata ibintu tukinjizamo mu rwo busafuriya nyene tugateka ko hari gihe biva nigihesha twigumira uko nyene n'undi mugenzi muri bajya bashasha baheruka kuza tukabatiza nk'agasafuriya kamwe bakaduwa tugatekamo nakuvuga ngo turafite icyo dutekamo nta kiriho ukuri amahema yaraheze ibiti byaramaze kumungwa ibi ni zumba zimwe zabomaguritse nk'ahamwe hamwe twebwe turara nko mu kintu kimeze nk'igihangare bibihangare twashikiramo nibyo ubu twagiye kwicara mu kubera inzu zarabomotse amahema yaraheze yaratabaguritse no gutabagurika ntse uvuga ngo naho woronka ahantu kura agati ngushinge nibyo nakunda ko washobora kugira ko ushira ko n'iryo hema kuko rirava muri bo kwikubita gashi bakadufasha kutwuka ica mbere na mbere kutuzanira ihema icyakabiri uturago two kuryama ko nta n'imisegetera dufise icyagatatu niko botuzaniye dusafura n'ukuri two gutekamwo bo babakoze
jewe nitwa Marina Himana turakeneye uturago agasafuri udusafuri yadutekamwo nuwo gwara ntaronka icyo yicara ko cyanka ryamako ikindi kintu twebwe turi impunzi dusaba twebwe bahaye ubuhungiro n'ubundi ntitugira amaboko n'amaguru dushaka yuko bodufasha nk'uko babyemeye iyi mvura yaguye ngira ngo na nyaturemberembe twisasira turatuzingazinga tukabura n'iyo tujyana
impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kiganiro na Vedaste Ngabo. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe iteganyagihe uratanga inkuru za ko hakwiriye kugira igikorwa mu maguru mashya mu guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere muri Afurika zishobora guteza ibura ry'ibiribwa, guhungabanya ubuzima, imibereho y'abaturage ndetse n'ubukungu kuri uyu mugabane. Ibyo bikubiye muri raporo uwo muryango washyize ahagaragara yakozwe ku bufatanye n'ibindi bigo igaragaza imiterere y'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere muri Afurika mu mwaka 2019. Inkuru ya Lisa Schlein, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Geneve, mwumva mu ijwi rya Temistocle Mutijima.
Iyi raporo y'umuryango ushinzwe iteganyagihe iragaragaza ishusho mbi ku kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere muri Afurika, haba muri iki gihe ndetse no mu bihe biri imbere, yatewe ahanini n'ubwiyongere budasanzwe bw'ubushyuhe kuri uyu mugabane. Kuva mu mwaka w'1991, raporo y'uwo muryango igaragaza ko ubushyuhe ku mugabane wa Afurika bwagiye bwiyongeraho dogere Celsius zirenze imwe buri mwaka, aho umwaka w'2019 uri muri itatu yaciye agahigo mu kugira igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru kurusha iyindi yose. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe iteganyagihe uraburira ko Afurika ihura n'ingorane nyinshi zitewe n'imihindagurikire y'ikirere, ibihe bigoranye ndetse n'ubwiyongere budasanzwe bw'amazi y'inyanja. Urugero uyu muryango utanga ni inkubi y'umuyaga wa serwakira yiswe Idai yibasiye igihugu cya Mozambique mu mwaka ushize wa 2019. Idai, umwe mu miyaga idasanzwe yangije byinshi mu gice cy'amajyepfo cy'isi, yahitanye abarenga 700, isenya amazu menshi, yangiza ibihingwa ndetse ikura imiryango myinshi mu byayo. Umuryango mpuzamahanga wita ku buhinzi n'ibiribwa ugaragaza ko umubare w'abafite imirire mibi mu bihugu byazahajwe n'amapfa byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara wiyongereye ku kigero cya 6% kuva mu mwaka w'2012. Bwana Philippe Ruccio, umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga w'iteganyagihe ushinzwe ibikorwa mu karere ka Afurika, yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu benshi bashobora kugarizwa n'ikibazo cy'inzara bitewe n'imihindagurikire y'ikirere.
With increased warming, we expect a reduction in temperature.
Kubwo ubushyuhe bukomeje kwiyongera, twiteze igabanuka ry'umusaruro w'ibiribwa. Twiteze kandi ingaruka mu bijyanye n'ibyorezo ndetse n'udukoko twangiza ibihingwa. Ariko igikomeye kurenza ibyo byose, hari ingaruka zikomeye zizaterwa n'imyuzure izangiza ibikorwa remezo by'ubuhinzi, mu gihe ari bwo soko y'ingenzi y'imibereho n'ibiribwa kuri uyu mugabane. Iyi raporo igaragaza ko hari ibyorezo bishya birimo kwaduka mu turere bitari byarigeze kubonekamo mbere, bitewe ahanini n'ubwiyongere bw'ubushyuhe ndetse n'imihindagurikire y'ibihe by'imvura. Nk'urugero, icyorezo cy'indwara ya malaria cyagaragaye mu misozi miremire y'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, ahantu ubusanzwe imibu itashoboraga kwihanganira kubera ubukonje bwaho. Ingaruka mu rwego rw'ubukungu nazo ni nyinshi kuri uyu mugabane. Bwana Omar Badour, umuhuzabikorwa wa gahunda ziteganyagihe mu muryango w'iteganyagihe, avuga ko umusaruro mbumbe w'imbere mu bihugu mu turere dutanu twa Afurika witezweho kugabanuka hagati ya 2025 na 2012 bitewe n'ubwiyongere bw'ubushyuhe ku isi. Biraganisha ku bushomeri, igabanuka ry'ibikorwa byongera ubukungu, igabanuka ry'imirimo n'ubwiyongere bw'abava mu bihugu byabo, mbese bizateza n'amakimbirane. Rero mu by'ukuri iki ni ikimenyetso giteye ubwoba ku byo tubona nk'ingaruka ku mugabane wa Afurika. Umuryango ureba iby'iteganyagihe ku isi usaba leta za Afurika kongera ingamba zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Izi zirimo kuvugurura uburyo bwo kwitegura ibiza, kubikumira ndetse no kuburira hakiri kare hashingiwe ku makuru aboneye ndetse n'iteganyagihe. Uyu muryango uvuga ko bumwe mu buryo Afurika yakwifashisha harimo no gukoresha isoko z'ingufu zitangiza ikirere. Urugero ni nk'aho uvuga ko ingufu zituruka ku mirasire y'izuba zikoreshejwe mu kuvomerera imyaka ku buso buto buto byongera umusaruro w'ubuhinzi ku gipimo cya 300%, kandi bikagabanya imikoreshereze y'amazi kugera ku gipimo cya 90%. Ni mu gihe ibyo kandi bivanaho n'imyuka ihumanya yajyaga koherezwa mu kirere. Muri raporo yawo, umuryango w'iteganyagihe ugaragaza ko aho ubu buryo bwakoreshejwe bwagaragaje ko umusaruro w'ubuhinzi umurima watangaga wikubye hagati y'inshuro 5 n'10 ugereranyije na mbere.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika, tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku. Mu mateka habayeho twayiteguriwe na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1966, inama rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje ko inshingano Afurika y'Epfo yari yarahawe zo gutegeka Afurika y'Epfo y'Iburengerazuba ariyo Namibia y'ubu burangiye. Abari mu nama batoye ku bwiganze bw'amajwi 118 ibihugu bitatu aribyo Ubwongereza, Ubufaransa na Malawi birifata. Afurika y'Epfo na Portugal bivuga ko bitabyemeye, bemeje ko umuryango w'abibumbye ari uhawe ububasha bwo kuyobora Namibia. Umuryango w'abibumbye wahishe ushyiraho akanama ko kwiga ingamba zafatwa kugira ngo ni isimbura Afurika y'Epfo ku buyobozi bwa Namibia. Afurika y'Epfo yanze icyo cyemezo, ivuga ko kibangamiye itegeko nshinga, ko kibangamiye amategeko mpuzamahanga, ndetse ivuga ko izakomeza gutegeka Namibia. Mumga kujumbi chuma gana chenda la minungu tanda tu ni chenda. Icho chema zo chumuri jangu wabi umge chakuri chwe ni chindi gisaba Afrika yepo kuva Burundi kubuyobozi bwa Namibia. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani, inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yatoye icyemezo 435 giteganya inzibacyuho yagombaga kugeza Namibia ku bwigenge yahawe ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda.
Urakoze Venuste Nshimiyimana, nshimiye n'abandi bagenzi bacu batugejejeho amakuru yo mu karere. Aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Jeffrey Mutagoma wegeranije aya makuru, ni nawe mwari muteze amatwi. Umunsi mwiza kuri mwese.